Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi.
Niwe nshuti namwe bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe kaze mu makuru yo kuri uyu munsi wa gatanu igenekerezo rya 12 myandagaro umwaka w'2022 aya nayo tuyahere ku ngingo nkuru zikurikira. Basabwa gushigikira ibikorwa bya leta bakareka kubigwanya ako nakamo barisito na ishimi yarongoye igihugu yateye kuri uyu wa kane abarongoye imigambwe itavuga rumwe na leta ariko urunani rw'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi baratera ibyatsi ako kamo k'umukuru w'igihugu kuko ngo leta arongoye iri kwisambura igihugu. Mu gisagara cha Bujumbura naho iruhande y'ikera ry'itoro c'imodoka ibinyobwa vya Brarudi navyo vyabaye umuzi wibuye abanyagisagara co kimwe n'abadandaza bose baturuhombo ni runini kubera iryo kena ry'ibinyobwa no mu rumonge ntiborohewe. Nayo mu ikambi y'impunzi ya Nyarugusu muri Tanzania urongoye iyo kambi arateye umutima uhagaze n'impunzi zitanga amakuru ku maradiyo. Mu nama yagirishije izo mpunzi kuri uyu wa kane warongoye ikambi ariko ntihakanye ko ayo makuru atangwa atariyo. Kazi mwese.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri www.inzamba.org.
Ndasubiye kubaramutsa mwese, duhera aya makuru muri politiki. Abarongoye imigambwe itavuga rumwe na leta basabwa gushigikira ibikorwa bya leta bakareka kubisuzugura. Akamo katewe kuri uyu wa kane n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu mwiherero w'iminsi ibiri watunganijwe ku migambwe n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Kwikira Evariste Ndayishimiye mukuru w'igihugu cy'u Burundi.
Nk'abanyepolitike mwahora mwibaza ngo ntaco inzego z'igihugu ziriko zirabona, nagira ndabwire ko turi ku kivi ahubwo turindiriye imfashanyo y'abenegihugu bose nk'uko ibwirizwa shingiro ribitegereza mu ngingo yayo ya 39 aho ivuga iti umurundi wese ategerezwa guhagararira amatungo y'igihugu. None rero mwese muhamagariwe guhagararira itunga ry'igihugu. Ndasubiye rero kubasaba kuvambanwa n'ingendo yo gusuzugura ibikorwa bya leta ngo muri mu mugambwe utavuga rumwe na leta, kandi leta ari umuvugizi w'abarundi bose mu buzima bwabo.
Imigambwe itavuga rumwe na leta ntacyo ifise yufatira ko mu gushigikira leta kuko umugambwe uri ku butegetsi washize igihugu mu bibazo bitagira izina. Umwihwezo n'uwa Frederico bamvuga iyumvira kubwo warongoye urunani rw'abatavuga rumwe na leta Sefort Ahusha ngo umugambwe uri ku butegetsi nturatahura ico ari cyo demokrasi kuko kuba ufise ubutegetsi bidasigura kufise ukuri. Kurikira
kubwo ibyo ariko aravuga biba byerekana mu rundi nyene yiyumvira ingene demokrasi ayumva. Erega tutarumvikana aho ingene tubwirizwa kubana muri iyo demokrasi kuko biraboneka neza kuri uyu mugambo atakindi ushaka atari kuguma ku butegetsi ku nguvu no kuza baratwaza isaya iyindi migambwe. Naliyo ni demokrasi. Hariho demokrasi idahindura ubutegetsi kandi abanyagihugu batabatora kubera ko babakandamiza bakabatwaza igikenye utagize icyo bashaka bakamwica ugasanga hama imivyimba misi yose aho hama abantu bafashwe misi yose hama ibintu byinshi mu gihugu bibi atakindi bigamije atari kuraba ingene bofata abanyagihugu bakabazingamiga muri uwo mugambwe mugabatana icuri kuraba marira. Imigambwe ni nyinshi yaramaze gufata inzira igenda guhengamira muri CNDD-FDD. Mbega uwo mugambwe bariko baravuga uretse CNL yindi ni iyi yaratsinze amatora ntari ko aratwara. Umukuru wa opposition aragira iteka ryiwe nk'umushikiranganje wa mbere kandi akama aboneka ashikiriza ngene abona ibintu singombwa ngo mubone bimwe singombwa. None iyo CNDD-FDD iri kwirakurikiza imigambi yiye ni imigambi y'abanyagihugu. Abanyagihugu bayivuze ryari, bayumviriye ryari, bayemeye ryari kandi batatowe? Icyo ni cyo kibazo. Ingorane zihari ni iyo demokrasi turiko turarondera twoyumvikana ko gute tujyango abarundi bagire agahengwe imbere bakagorewe burye babonye ingene abanyagihugu bamerewe uyu munsi ntaso nibumva iyo babonye uyu munsi ingene inderi imeze ntaso nibumva iyo babonye ingene ubutunzi bumeze ntaso nibumva iyo babonye ingene abarundi biruga batondeye igitoro rikarenga ntaso nibumva iyo babona ingene ibintu byose biduga ku munsi ntaso nibumva cyane agira ngo ategere uwo mukuru w'igihugu ategere ingorane dufise tubwirizwa kwishyira tukavugana ingene turi butware ingene igihugu kiri bugira amahoro kuko nashobora kuza ukambwira uti jewe ndafise inguvu icyarangaho ndagutegeke ku nguvu ntibishoboka ntagira ijambo inda twicare tuganire kuko twese turi abarundi igihugu ni cya twese none wewe ejo bundi baravuze neza uti nta uvuka ari perezida turiga nta uvuka ari ministre turiga nta uvuka ari buramatari turi none iyo shure rihehe
tubandanye amakuru mu gisata cy'ubutunzi ubukene bw'ibinyobwa bya Burundi bwasubiye kwibonekeza mu gisagara cha Bujumbura ibyo bigatuma abadandaza bakora bahomba ababyihereza nabo bakavuga ko bitaborohera kuko naho bibonetse biba byadugijwe ibiciro baba abadandaza canke abihereza ibinyobwa bya Burundi basaba iyo hinguriro gukora ibishoboka kugira ibinyobwa biboneke ido nido na Karine Dusabe
kuronka inzoga zimwe zimwe mu gisagara cha Bujumbura ntivyoroshe haba mu bumanuko bw'igisagara mu buraruko mbere no mu gisagara hagati nkuko byemezwa na bamwe mu badandaza ibinyobwa bya Burundi kenshi bararindira ko inzoga zishikanwa ku madepo amaso agahera mu nzira naho baronka bemeza ko baronka inzoga canke amafana y'ubwoko bumwe kuko nka Amstel yo mu bwoko bwa Baju akayeri gato hamwe n'amafana nka Orange na Coca-Cola biboneka nabi nabi ikindi bemeza nuko bahabwa ibinyobwa bike bivanye n'ibyo ama depo aronka nk'akarorero mu gihe depo ironse kaziye 15 za Amstel ndende abafise ububare ntibarenzwa amakaziye 3 mu gihe depo ironse amakaziye 5 abanyakabare baronswa ikaziye imwe gusa bibateranya n'abashaka ico kinyobwa hamwe mbere kugira uronke ikinyobwa nuko uba uzwi aho naho mukabanza kuvugana igiciro kuko usanga cadugijwe hagati y'amajana 2 n'amajana 5 mu gihe akaheri gato kagurishwa 1000 naho ushobora kukaronka iyo kabonetse munsi y'1000 n'amajana 3 nayo Amstel ndende yo igurishwa 2000 n'amajana 5 mu gihe igiciro kizwi n'amategeko ari 1000 n'amajana 9 kiretse ibyo binyobwa ibibonetse uno munsi ejo ntibiboneka mbere bikamara nk'iminsi 3 canke irenga abadandaza bakavuga ko bakora bahomba mu gihe bapanze aho bakorera bikabagora kuronka amafaranga kuriha kuko naho badakora barihishwa ukwezi guheze eka n'amafanta ahenshi yaboneka Sprite na Citron ivyo bigafata nk'ikiringo kirenga indwi ubundi bwoko butaraboneka abazifise nabo bakazidandaza amafaranga 1000 mu gihe igiciro kizwi n'amategeko ari 800 baba abihereza ivyo binyobwa reka n'abadandaza bose basaba ko ababijejwe bokora ibishoboka kugira ivyo binyobwa biboneke ku neza y'abavyihereza ihinguriro Burundi naryo barisaba kuva mu gacerere kugira rimenyeshe ikibazo rifise n'ico ririko rirakora kugira gitoregwe inyishu
no mu bumanuko bw'igihugu nico kimwe haribonekeza ubukene bw'ibinyobwa bya Burundi mu ntara ya Rumonge abihereza ivyo binyobwa bakaba bikeka ko ababidandaza babinyegeza kugira ngo babigurishe amafaranga y'umurengera n'inkuru ya Valerie Mucho
amakuru uruganda rwa Ragenzamba rukura muri bamwe mu bihereza ivyo binyobwa bya Burundi muri iyo ntara ya Rumonge atumenyesha ko ivyo binyobwa byatanguye gukena muri indwi igihe buramatari w'intara ya Rumonge Consolateur Nitunga sohoreye itangazo ryibutsa ikurikizwa ry'ibiciro ku binyobwa bya Burundi ibinyobwa byakenye cyane akaba ari Amstel na Primus Amstel ndende aho ibonetse igurwa amafaranga ari hagati y'2500 n'3000 mu gihe yategerezwa kugurwa 1900 icupa rya Primus rigugwa 2000 mu gihe ryategerezwa kugugwa 1500 eka n'ibindi binyobwa byagiye biraduzwa ibiciro abadandaza bato bato bavuga ko bariko bagwa mu mporero basigura ko bene kubaha inzoga bazibima bakarinda kugira ingendo zirezire ubukene bw'igitoro nabwo ukaza busongera isibe kuko bene kunguruza izo nzoga babaca amafaranga menshi Amakuru avangawa murumonge avuga kandi ko urwo rudandazwa rwagiyemo ibihangange mu ntwaro no mu mugambwe uri ku butegetsi aye naco gituma naho badoze ibiciro atawubakomanga. Abanyagihugu basaba ababijejwe gufata mu minwe ico kibazo cikena y'ibitoro hagafatwa n'ingingo merekeza zihana abo bose barenga amategeko ariko bigakogwa atabo barenganije. Kuri makenga y'abanyagihugu ajanye n'iryo duzwa ry'ibiciro by'ibinyobwa bihingurwa n'ishiramwe Burarudi, uruganda rwa Ravyinzamba ntirwashobora kuronka buramatari w'intara ya Rumonge Consolateur Mitunga kugira atange umuco kuri makenga y'abanyagihugu arongoye.
Inzamba.
Tubananyirize ano makuru mu gihugu cha Tanzania. Aragabisha abatanga makuru yo mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi Nyarugusu mu gihugu cha Tanzania. Uwo ni Manirakiza Jafeti haserukira impunzi muri iyo kambi, akaba yabishikirije kuri uyu wa kane mu nama rusangi yagirishije impunzi, aremeza ko amwe mu makuru atangwa abariyo ariko agasaba ko abayatanga bobanza kubimucisha ko kugira ngo bayahinyanyure. Bamwe mu mpunzi bavuga ko uko ari gusuzugura no gusuzuguza abaharanira agateka ka muntu n'amaradiyo ku nyungu ziwe. Iyi nkuru tuyibaze Pierre Gahungu.
Icateye ishavu ubuserukira impunzi mu ikambi y'Inyarugusu n'amakuru amaze iminsi atangwa ku mugwi w'impunzi z'abarundi baheruka i Burundi kuraba ko umutekano wifashe hanyuma bahimiriza impunzi gutahuka. Aremeza ko amwe muri aya makuru ariyo, agasaba abayatanga ko bobanza kumucako. Tumwumvirize.
Kuba turi abarongozi mukamwara dutoye ariko hakaba harimo abantu bafata amakuru bakarungika tutabajijwe ibyo ari byo, tutazi n'ibiriko birabandanya, tukaza kubibarizwa imbere, ni ibintu bibabaje cyane kandi biratuntuje. Nimba hari amakuru kanaka cyanke iyindi nkuru y'umuntu agize ikibazo, nizera neza ko nabivuze, shikira uburongozi. Twebwe natwe turitayeho abantu, turazi ibibazo abantu bahura nabyo, tureza tukabishikana imbere. Cyanke mu iryo tangazamakuru mwo kugutanga amakuru ku uwo muntu, tukamwereka ingene ahinyanyura. Hari abandi bumva ibintu byavuzwe bagashaka bivuga uko nyene, atanabitohoje atashitse kuri tele ngo amenye ibyo ari byo. Si byiza, bimwe biraducafuza. Kandi iyo umwari muzi yuko yagiye amakuru yose atangwa acayumvirizwa, abantu bari kuntahura bagatahura n'ibyo nari navuze. Ajya amakuru iyo atanzwe arumvirizwa kandi n'abarongozi baturongoye ngaha yose uko yaba yatanzwe. Rero twebwe bituzanira ingaruka mbi, kuko ubwa mbere bimwe usanga ari byo nk'uko babivuze, ariko ibindi byinshi muri byo usanga ari ibinyoma bihuha kandi byinshi bicavuza leta. Leta none yaduhaye ubuhungiro nkatwe nk'impunzi, mu gihe turi ko turavuga ibintu bishafuza leta ntishobora kuduha ni gwere. Kandi impunzi zica zihura n'ibyago, niho ubona ibihano by'urutavanako, badufungiye ibi, badufatiye ibihano ibi, uko nuko 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 byinshi. Umuntu atazoba agomba ko dukorana agatanga amakuru twamanje kwicara tukaraba ikiza n'ikibi tukagitosora, uyu muntu sinzomwemerera ko abandanya ata mu kaga impunzi.
Ariko rero ibyo ashikiriza ntibyakirwa neza na bamwe mu mpunzi, kuko babona ko ari ugucyoza amaradiyo n'abaharanira agateka ka muntu.
Yabivuze mu ntumbero y'ugucyoza abasanzwe bahagaragaye agateka ka tana muntu, kubivugira no gusuzugura no gusuzuguza abo bantu agateka ka tana muntu amaradiyo n'ibinyamakuru, kugira ngo yerekane neza ko bobo batabikora mu bwo gufasha aba bantu no kudufasha nk'itwebwe impunzi no gufasha impunzi, ahubwo bariko babikora kugira ngo baronke inyungu zabo ku ruhara rwabo. Ariko akabivuga mu nama ya rusange ihagarariwe na leta ya Tanzania, ko makazi niho yari n'abandi bafite niho bari n'abarongozi bagize ikambi niho bari, agacaca ko n'amawogera atatandaza kuri bose murazi ko benshi usanga bafite amagurupe ubu yakwiragiye neza mu bampunzi zose n'uretse n'igihugu yo bamaze kwiragira, tuze bigaragara kuko uhungira ikibazo wese bibonekane kuri karakigira bigize gutya biko bifa kuri uyu murongozi wacu yitwa Karangwayi Ntange.
Mukamenya ko ubu aserukira impunzi mu ikambi ya Nyarugusu, yavuze ko amaradiyo n'ibimenyesha makuru byashikirije amakuru ajanye n'ibyavuye mu rugendo rwagizwe n'umugwi w'abantu 14 mu Burundi bitazwi, naho avuga ko amakuru bitanga yumvirizwa n'abategetsi b'igihugu cha Tanzania.
Arakenuye Pierre Gahungu tukiri muri ico gihugu mu gusozera aya makuru amabi atandukanye akoregwa impunzi z'abarundi zahungiye muri Tanzania arateye umuti muhagaze ishirahamwe riharanira agateka k'impunzi muri ico gihugu mu cegeranyo c'amezi atatu c'iryo shirahamwe bashize habona kuri uyu wa gatanu barerekana amabi impunzi zimaze gukoregwa basaba ishirahamwe HCR n'igihugu bahungiyemwo kubakingira idonido na bera mugisha
Muri ico cegeranyo c'iryo shirahamwe c'amezi ya Rusama, Ruheshi na Mukakaro baratanga uburorero bumwe bumwe bwerekana amabi akoregwa impunzi z'abarundi muri Tanzania. Ico cegeranyo bagaruka ku mpunzi yitwa Monique yahagaritswe kwa 26 Rusama inyuma yo kubomoregwa utuzu twiwe. Mu ikambi ya Nyarugusu naho uwitwa Modeste n'umukenyezi yitwa Furaha bahagaritswe kwa 13 Ruheshi uyu mwaka n'inzu zabo ziraturigwa. Kwigenekerezo rya 17 Ruheshi uyu mwaka uwitwa Vianney Nijimbere yarahagaritswe araburizwa igufa yagirizwa gukorana n'amaradio akorera hanze y'igihugu uwitwa Jean-Claude Niyonzima nawe yarahagaritswe n'igipolisi ca Tanzania kuwa 18 Ruheshi acajanwa ku rubibe Burundi buhana na Tanzania muri ico cegeranyo cabo bavuga abakenyezi 8 b'impunzi bafashwe n'igipolisi kuwa 20 Mukakaro barakubitwa cane mu gihe bari bagiye nyuma y'ikambi gusenya inkwi ico cegeranyo kirereka kandi ukuntu igisata c'ubuvuzi cifashe nabi mu makambi y'impunzi na cane cane ikenaje imiti mu mavuriro y'amakambi y'impunzi iryo shirahamwe risozera icegeranyo caryo risaba ishirahamwe ry'abaganga batagira imbibe gufasha kugira imiti n'ibikoresho bikwiye biboneke kugira impunzi zivugwe neza iryo shirahamwe risaba kandi abategetsi ba Tanzania gukingira izo mpunzi nk'uko biri mu masezerano bateye ku igikumu
Arakoze bera mugisha ningaha duce dusozera aya makuru twariko turabashikiriza mwakoze mwembe mwese mwayakurikiye Josine Kazene yabashikirije ndabifurije kuroranirwa mu banyu no mu byanyu naho ubutaha